Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Sangwe kaze njutira kumunzi wa radio Inzamba agateka kawe makuru twabateguriye turi ku munsi wa gatandatu genekezo rya munani ndamukiza mwaka 2023 amakuru twabateguriye akaza kubagize n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanywanyi batanu umugambwe SNL rongowe na Gatogwasa bahagaritswe mu nyuma bararekurwa n'ugwaruka rw'imbonera kure kuri uyu gatandatu ruhawe itegeko na mustanteri wa komine ya Ngozi abanywanyi bakaba bari bahagaritswe igihe bariko baratera ibitoki byo kwitegurira kwakira umukuru umugambwe wabo SNL Gatogwasa yararamutse agenda muri iyo ntara Domitira ntuzwe n'Imana yahora arongoye komine Muhuta iri mu ntara ya Rumonge ari mu mwe gipolisi kuva kuri uno wa gatandatu aho yariko yubaka inzu yitwa mu Gikungwe hafatiwe amabati cyana 50 mashasha yaranyigejweho akaba yaheruka gukugwa muri ayo mabanga yagirizwa kunyuruza ibikoresho byo kubaka amashure muri iyo komine yarasanzwe arongoye twabeteguriye muri ano makuru nayo abarundi bamwe bamwe ntibabona ko bazohimbaza mu miryango yabo umunsi mukuru wa Pasika nkuko byahora ngo kubera bari mu bukene ntangere ibyo navyo ngo kabitegwa n'ibiciro by'ibifungurwa bibandanya biduga abarongoye igihugu ntiyabwire ico bibabwira ibyo ni do ryano makuru ni mukanya ndasubiye kubaha ikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turasubiye kuba ikaze mwebwe mwese mwahise mu radio Inzamba agateka kawe nkuko narimejeje kubibabwira abanywanyi batanu umugambwe SNL barekuwe inyuma y'amasaha abiri bari bamaze bahagaritswe ku iteko rya mustanteri wa komine Ngozi iryo hagarikwa rikaba ryakozwe n'imbonerakure kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya munani ndamukiza umwaka 2023 mu gisagara ca Ngozi abanywanyi bakaba bahagaritswe igihe bariko baratera ibitoki byo kwitegurira umukuru wabo Agatogwasa yararamutse agenda muri iyo ntara gusigurira abanywanyi ibijanye n'ihinduka ry'intara z'u Burundi kugira bizo bibafashe mu kwitegurira amatora yimirije Agatogwasa akaba yafashe akanya aranegura inyifato y'uwo mustaneri mu gihe yari yabimenyeshwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu hamwe na buramatare w'intara ya Ngozi Agatogwasa
twebwe turi umugambwe wemewe n'amategeko kugira ngo dukore ibikorwa byacu nta ruhusha rundi dusaba twararusabye twararuhawe icyo dukora turabimenyesha iki gikorwa rero twarakimenyesheje nyakwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuba rero twabikoze nyakwa umushikiranganje abizi nyakwa haburamatari abizi nyakwa wa komiseri w'igipolisi mu ntara abizi biratangaje kubona abantu bitwibonera kure na mustanteri baza kuburabuza abantu ngo ntabyo bazi
none umukuru abaza ati ibi bintu ndabizi burya mutoyi niwe yocaza kugara ngo kira none imbonera kure mu ntwaro zifite ikihe kibanza yamubigisha abantu yamubigisha abantu umwe wese amenye ikibanza afite ariko kandi Imana ishimwe ko twabibabwiye ibyo ari byo baratera barabitegera bumvise yuko abari bafashwe turiko turasangira ibikorwa mugabo umwe nuko banakubaguwe ariko nta kundi
iryo twijyari rya Gatogwasa arongoye umugambwe SNL nkuriciye ku masonga wahora ari mustaneri wa komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yahagaritswe kuri uyu wa gatandatu na parke ikukira SNL nkuru y'igihugu ya Kabezi iri mu ntara ya Bujumbura amakuru ava mu Kabezi amenyesha ko Domitire ntunzwe n'Imana yahagaritswe inyuma ya igipolisi kigiye aho yari karubaka inzu yiwe aho bita mu Gakungwe aho akaba hafatiwe amabati 50 mashasha yaranyigejweho Domitire nunzwe n'Imana yaheruka kubogozwa aranasubizwa amabanga yo kurongora komine Muhuta inyuma yo kwagirizwa kunyuruza ibikoresho byo kubaka amashure muri yo komine. Domitire nunzwe n'Imana afunzwe inyuma irekugwa rya bagenzi biwe batatu bo muri makomine ya Rumonge, Bugarama na Buyengero, nabo nyene bari bagirijwe inyuruzwa ry'ibikoresho byo kubaka amashure. Mu gisata c'indero abagirizwa icaha cyo kwiba ibibazo bakwiye guhanwa iby'akarorero, ikibazo naco kigasubirwamo. Ibyo bishikirizwa na Erari Nibize yahoze atwara sendika y'abigisha mu Burundi. Ni mu gihe havugwa ubusuma bw'ikibazo bwabaye muri komine Nyanzarake ufashijwemo n'urongoye indero muri yo komine hamwe n'abavyeyi. Erari Nibizi arongera akamenyesha ko ubwo busuma bw'ibibazo ufise ingaruka mbi kugwaruka bwo Burundi bwejo, aho bashobora kumenyera kwiba na cane cane ko atabumenyi bahava bakaronka. Ni mumwumvirize.
Biratubabaje, hama tugasaba yuko ubushikiranganji bw'indero kubandanya urumva ubushikiranganji bw'indero muri province utwaye indero muri province ko umva yagize amatohoza abanyeshuri akabafata. Ntabwo hofatwa abanyeshuri bahawe ikibazo kuko ntibabomoye inzugi kugira bakironke. Umuntu wese yorohereje ico kibazo yorohereje ku kibazo gishikira abanyeshuri yofatwa. Ikintu cya mbere mu mategeko haba hari yuko uwo muntu afatwa agafungwa, hama ikibazo bakagisubiramwo, hanyuma amahera yo gusubiramo ico kibazo akarihwa na nyine kwiba ikibazo. Urumva ko ivyo byose bitakogwa n'abanyeshuri, kandi hariho umuntu yacivye kuko iyo userukira indero yegereye ibibazo yongera kabina bicungera akubahiriza abanyeshuri akubahiriza n'ivyo bibazo igihe atabibaha abanyeshuri ntabwo bari kwiba. Urumva rero je no fata yuko abanyeshuri kuba bari ubwo batangura guhanwa no fata yuko bameze nk'abarenganya, nivyo uwaguje ibyibwe aba ari umusoma. Ariko iyo bamufashe araheza akavuga iyo yabyibiyo yabikuye. Rero bafata nk'uwaguze ibyibwe ntibo bafata nk'abibye. Uwo batwara indero mu ntara rero nabandanye amatoza bashikire dese indero muri komine, hama ahanwe ku karorero kamwe bashobora kuba ari igihano cyo kwihaniza. Ikindi naco nuko iyo ngeso ni ngeso mbi cyane, ndahaye intege amasendika abandanye yiyamiriza kubera yuko abana baca bamenyera yuko bashobora kuronka amanota batize cyangwa ubu bashizemo bagaca batwara ibibanza bya bamwe batiba kuko agiye iminsi yose umusuma aronka amahigwe yivye abandi. Umwana atahora yiba arashobora kuca bigwamo kuko yabonye ko ababyirye baca baronka amanota meza. Umwana atahora yiba arashobora kuca acika intege kuko abona yuko yagize ingufu nyinshi mugabo ca kibanza ca mbere yahora aronka kubera ingufu ziwe n'ubwenge bwiwe atakikironse. Ibyo rero mu bushikiranganje bw'inderongera barabona ingendere twituka kubera kudahana aho uwo w'Inyanzarake barashobora no kumureka kuko n'abandi barabare.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya. Abarundi bemera Yesu Kristo nk'umukiza hamwe n'amakungu yose buca bahimbaza kuri uyu wa Mungu izuka ry'umukiza wabo arivyo bita Pasika. Ariko abarundi bamwe bamwe nibiteguriye guhimbaza mu miryango yabo nk'uko vyahora kuko ngo bari mu bukene butagira izina. Bamwe mu baganira na radio Inzamba agateka kawe bavuga ko umunsi mukuru wa Pasika atabo bazohimbariza mu miryango kuko ngo batoronka amahera yo kugurira abana babo icyo bafungura nk'uko vyahora kera. Ibyo ngo bigategwa nuko ibifungurwa bizimbye cyane ku masoko mu Burundi. Mukurikire abanyagihugu baganiriye na radio Inzamba agateka kawe.
Nibyo ejo ni Pasika kesi navuga ngo turayiteguriye kuko uravye ukese turimwo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi turi mu bukene butagira uko bungana kubera yuko ibyo dukora byose nta kigenda kubera ibinyego byaraduze amabeye y'ibirenze kare. Mu myaka iheze ku munsi wa Pasika washobora gusoma ugasoma ako kanyama ugasoma uwo muceri ugategurira abana n'ibindi bikoresho, ariko ubu biragoye kugira ubona abana baraye bariye honyine ushimira Imana.
Pasika jayo ubona mbona neza ishitse ibintu biteye ubwoba mu kuzimba biratsinze cane vyaraduze birarenga ku rugero ruteye ubwoba. Ibi yaragitwara tugura mitwa sa mirfrank fa vyatsinze uyu munsi bigeze ku 350,000 4,000 urumva ko bizirusha kugira uteye ubwoba aho ushobora kugira 10,000 ntishobore gukwira avamiti yonyine maze gukoresha amahera arenga 10,000 gusa urumva ko ari ibintu biteye ubwoba kare ufise na 5,000 urashobora gufungura umunsi wose ariko uwo munsi wose na 20,000 ufungura ikindeka urumva birazinze cane birazinze biteye ubwoba ku rugero rurenze
nta fanta irangwa mu gihugu cy'Uburundi fanta zarabuze kandi uretse no kubura nta nama yarikuzigwa yarahari rero umunsi wa pasika w'ejo nta kuwitegurira tuzobaho nk'iyindi minsi yose nk'uko byahora ntaryo iminsi mikuru ntabigikunda ntabigihari kuba umuntu arera ko arariye kuko birashika ugasanga ntimwarose n'icyo mushira ku ziko rero nshobitse umuntu akavuga ngo ibyo ni pasika wari umunsi mukuru ngo umuntu yawiteguriye ntazi kwitegura umunsi mukuru birimo kwezi oya
igishusho cy'umuganwa Rudoviko rwa Gasore giheruka gusamburwa ku murwa mukuru w'intara ya Karuzi mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi turagerageza kumenya igituma icyo gishusho cy'incungu yo kwikukira ku Burundi kitarasubira kubakwa ikiganiro ku isoko cy'uno munsi mu gishikirizwa na Grace Zawad
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Haraheze hapfu kwezi ikibutso cy'incungu yo kwikukira Rudoviko kwa Gasore mu ntara ya Karusi kibomowe n'abantu bataramenyekana gushika n'uno munsi ntikirasubira kubakwa kikibomogwa ku mbuga ngurukana bumenyi abenshi bandika batangara bibaza ukuntu ico cibutso kitari kure y'ibiro bya buramatari bisanzwe bicungerewe n'abajeje umutekano cyabomowe ntibatabare ku isoko y'uno munsi igenekerezo ry'umunani ndamukiza twatumye umushakashatsi muri kahise muganga Alphonse Rugambarara kugira tumubaze icyo kubomora icyo cibutso bisigura be nuko abajejwe intwaro bari bakwiye kuvyifatamwo kugira incungu yo kwikukira ihabwa iteka ibereye ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Jewe Zawadi Grace Kaze igitondo cy'igenekerezo rya 12 ntwarane uno mwaka ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bavyutse basanga ikibuzo cy'umuganwa Rudoviko kwa Gasore kiryamye hasi kubona harabubahuka kubomora icyo cibutso ngo byerekana ko barundi batategereye irari rya kwa Gasore bivugwa n'umushakashatsi muri kahise Alphonse Rugambarara
kubona wiguze Burundi basambura ishusho yiwe biratwereka ko kuko abarundi batari bake bataratahura neza ibyo Burundi ni ibintu bibabaje kandi noneho si n'ubwa mbere bibaye kuko dufatiye na politique ko yagiye iragenda kuva rwa Gasore yagandaguwe birerekana koko ko inyigisho ziwe intumbero ya politique yo gutunganya iby'igihugu yari yashatse gushira imbere abarundi batari bake na cyane cyane mu batwaye atana bamwe bakurikije koko izo nyigisho ahari nibaza ko ababaye rwose uwo mugambwe y'iprona icyatumye ushingwa kwari kugira ngo abawugiyemo bafashanye barondere kwikukira ingingo ya kabiri kwari kugira ngo ibyabaye mu Rwanda muri 59 bitoba i Burundi byasaba rero yuko abawugiyemo bigishwa ko bategerezwa gukorana hamwe abantu ba mbere bakuru bakuru muri iprona bari mu bose hari abaganwa hari abatutsi yaba bahima yaba abanyaruguru nkuko byari biri muri icyo gihe bari nabandi batari bake muri icyo gihe bitwa abahutu bose barakoranye bariganzura koko umukoloni ibyo byamoko muri iprona nta byari bihari ariko byagiye kuza aho rwa Gasore agandaguriwe ahandi bononye izina n'intumbero ya politique ya rwa Gasore ni iyo myaka yose hagiyemo ubwicanyi hagiyemo ayandi macakubiri ahagaze ku ntara ahagaze ku miryango abahima abanyaruguru abahutu ibyo byose byarakurikiye bitwereka rero yuko Rwagasore yasambuwe kuva kera abo bashize hasi ikibutsu ciwe barerekanye yuko koko ivyabibwe muri iyo myaka muri 60 n'ubu biracyahari
Ibi bintu bisanzwe byerekana ko n'ubutegetsi buhari budahi kibanza gikwiye incungu yo kwikukira bisanzwe biriho bitari bike umushakashatsi agafatira kukuntu icyo cibutso cyatebye gusubirizwa be no kubona iragi rya Rwagasore ritakigishwa mu mashure
Icya mbere icyo cibutso no gusubira kucubaka akabore na yuko beretse ko ababikoze bakoze amakosa ariko kimaze iminsi ukwezi atanu macitayeho aho n'ukuri amakosa cyubashira kuri leta icya kabiri nuko niba bemera ko Rwagasore ari incungu y'igihugu yarwaniye kwikukira nibagarukane agaciro ke n'umutabazi gusubira kumwigisha gusubira kwerekana ico yamaze mu gihugu bamenye yuko ibi byose twagiyemo by'ubwicanyi byatanguriye ku kwica Rwagasore niho wocu nabona koko agaciro baha uwiguze igihugu katuronkera ukwikukira mvuze kwigisha ibya Rwagasore sinze ko abantu bakiri mu macakubiri boshobora kubyigisha ibyo bagora kuko intumbero ya Rwagasore ni intumbero y'Abarundi si ntumbero y'ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa ubuganwa ni ntumbero y'Abarundi rero iyo ntumbero yigarutse koko Rwagasore azobagarutse umushakashatsi w'umufaransakazi yitwa Christine de Laurier yaranditse igitabo kandi yacanditse mu kirundi no mu gifaransa icyo gitabo ni Parole et écrit du prince Ludovico Rwagasore amajambo n'inyandiko y'umuganwa Ludovico Rwagasore yacanditse muri mu 2012 acya arashaka kugigabira amashure yisumbuye akizanye Burundi yarasabye kubonana n'umushikiranganje yarajejwe indero ariko icyo gitabo ntibacyakiri aha birerekana rwose yuko muri leta yari ihari intumbero ya Rwagasore ntibayizi cyane naho baba barayumvise bayitahura ukutariko cyane bigishijwe ibindi bijana nuko Rwagasore yoba ari umwasi aha koko birababaje ahubwo nibike buke bashira imbere koko ko tumwemera ko ari injungu y'u Burundi bashira imbere kumumenyekanisha uko ari uko yarwanye ukwica Rwagasore kwari ugushaka kwica igihugu cy'u Burundi kigume kiri mu buja rero twagumye turi mu buja kuko twakurikiye iyo nzira y'abakoloni Rwagasore yashaka kugwanya kandi yayigwanije n'abarundi baramufasha kuyigwanya baratsinda
kunywanisha abarundi hatisunzwe ubwoko byaranze Rwagasore nabo byagendanye igihe baharanira intahe yo kwikukira nibyigeze birazishinga indongozi zamukoreye mu ngata gushika uno munsi iragigiwe ntiryabungabunzwe uko bibereye n'abarundi yashikanye ku ntahe yo kwikukira aha akaba ariho hagarukiye ikiganiro ku isoko cy'uno munsi Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
arakoze Grace Zawadi ubunaho ni wa mwanya w'ukurikirana amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi turangije mukaza kuyashikirizwa na Francine Kanyange
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri yindwi tuyatangurire kuri SOS Media canditse ku ibura ry'amazi gibonekeza mu gisagara cha Bujumbura aho hamaze ikiringo kirenga indwi ababa muri ico gisagara batagira amazi meza yo kunywa ku bw'ico kinyamakuru amakaritie yose arafise izo ngorane harimwo n'ayabamwo abategetsi kuko nayo nyene atayaronka igica cyo cyose ikibabaje nuko ishyira hamwe Regidezo rijeje gutanga amazi ku rwego rw'igihugu biboneka ko atanyishifa zikarifise ingorane rero ni nyinshi mu baba muri ico gisagara cy'ubutunzi biturutse kuri iryo bura ry'amazi bavuga ko basigaye babanza kuyagura aho bizimwe y'amaritiro 20 igugwa hagati y'amafaranga amajana 200 n'igihumbi bivanye n'ajanwa ayo mafaranga agenda arasumbasumbana bivanye n'ingene ababa mu muryango bangana n'amazi baba bakeneye. Batinya ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nk'amacinya na kolera. Igituma ayo mazi abura nk'uko bishikirizwa na Regidezo n'ubwaguke bw'igisagara bisaba ko hatangwa ayandi mazi. Tubandanye n'ikinyamakuru Iwacu gitabaza kivuga ko ikiraro bitiriye icya Repubulika kiri ku ibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo kiri mu kubomoka. Inkombe z'uruzi ntahangwa icyo kiraro kiriko zaramaze kononekara. Atagikozwe mu maguru masha nta kibuza ko icyo kiraro gishobora kubomoka umwanya n'umwanya. Bamwe mu banyagihugu bakoresha icyo kiraro babona ko inyubako nk'izo zubakwa zidakurikije amategeko kuko zidateba kubomoka. Silvestre Nsanzerugeze arongoye ibikorwa bijyanye no kubaka amabarabara avuga ko hategekanijwe ibikorwa byo kugishigikira mu ntumbero yo kugiha ingufu. Nayo ikinyamakuru Burundi Eko cyanditse kivuga ko amajambo abesha abanyagihugu kukuri kwabaye gushobora gutuma haba injyane mu kibano. Ikindi ngo ni uko uwokoresha iyo mvugo y'ububeshi ata icyizere ku bantu, ibyo byose bigashobora kubera intandaro y'umutekano muke ku banyagihugu. Ubwo bubeshi rero ngo burashobora gutuma haba ukwinubana mu bantu, bigashobora gutuma batana no mu mitwe, ukwihorahorana bidasigaye inyuma. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri iyi ndwi. Mwari kumwe na Francine Kanyange, nkaba ndabifurije kururanirwa aho muri hose na gahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze mugenzi wacu Francine Kanyange, nino ngaha dushe dusozerera amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi, nshimire bagenzanje bamfashije kuyategura, Jean Marie ndabashinze na yabashikirije, ndabikebanuye na utaha.